Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza. Dore ingingo z'ingenzi z'aya makuru. Mu Rwanda umurambo wa voka Mukunzi Donati washinguwe.
Bavandimwe bagenzi banje mugize urwego rw'ubucamanza, babyeyi inshuti z'umuryango wa nyakwigendera, banje kubasuhuza kandi bihanganisha kubw'ibyago byo kubura inshuti. Umuvandimwe umwe mu bo twafatanyaga mu mirimo yo gutanga ubutabera watuvuyemo.
Uyu rero ni umucamanza mu rukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda, Justice Nkezabahizi, mu mihango yo gusezera ku murambo wa Maître Donati Mukunzi. Naho mu Burundi, umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu FIDH uravuga ko kamarampaka y'itegeko nshinga ishobora kubangamira amahoro.
Muri Aziya naho abategetsi ba Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo biteguriye kubonana mu nama y'imbonekarimwe ejo ku munsi wa gatanu. Kuruno munsi wa kane, ONU itangaza ko abakozi bayo 10 muri Sudani y'Epfo babuze amarengero yabo. Muri Ethiopia naho hari icyizere cy'agateka kazina muntu, ivyo byavuzwe na Zaid Raid al-Hussein, hajejwe agateka kazina muntu ku isi. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri Aziya. Nk'uko twabibwiye mu kanya, umukuru w'igihugu cya Korea y'Epfo Moon Jae-in yiteguriye kubonana na mugenzi we wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Uwo mubonano w'imbonekarimwe huzoba ejo ku munsi wa gatanu ku mupaka uhuza ivyo bihugu. Ibiro vya Prezida wa Moon nivyo vyashikirije ayo makuru yerekeye uwo mubonano udasanzwe. Prezida Moon na Prezida Kim biteguriye kubonana mu kibanza bita Plaza Panmunjom imbere yuko bafata icicaro kugira baganire ku nyubakwa yiswe inzu y'amahoro. Ivyo biganiro bizoba vyerekeye hanini ku mugambi wa Korea ya Ruguru yo guhingura ibigwanisho ruhonyanganda vya nucléaire.
Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze mu kanya gashize gato cyane rwose kwemeza Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mushya Mike Pompeo. Mike Pompeo abaye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa 70 asimbuye Rex Tillerson Perezida Trump yirukanye ku mirimo ye mu kwezi gushize. Kugeza ubu Pompeo yayoboraga ikigo cy'ubutasi CIA, aherutse kujya i Pyongyang mu ibanga rikomeye kubonana na Kim Jong-un. Yaragiye gutegura inama hagati ya Perezida wa Amerika n'umukuru w'ikirenga wa Korea ya Ruguru iteganijwe mu gihe cya vuba.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Dukubitse muri Afrika, kuri uno munsi wa kane umukuru w'igihugu cya Sudani y'Epfo nako mu gihugu cya Sudani y'Epfo murantunga kimaze igihe gisinzikajwe n'intambara. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko abakozi bayo 10 bataze amarengero yabo. Ivyo bibaye nyuma yaho hari haheze iminsi mike uwundi mugwi w'abakozi ba ONU banyurujwe n'imigwi yabitwaje ibigwanisho. Iryo tangazo rya ONU rivuga ko ejo ku munsi wa gatatu imiduga yari itwaye abakozi bayo 3 kumwe n'abandi banyesudani bakorera ibiro vya ONU bashika kuri 7. Iyo miduga yazimiye aho yari mu nzira iva mu gisagara cha Yehi ija mu kindi gisagara cyitwa Tore. Umutegetsi wa ONU yajejwe gutunganya imigambi muri Sudani y'Epfo Alain Nudehu aranegura yivuye inyuma ivyo bitero bibandanya kugigwa kuri bagenzi be. Iryo tangazo rya ONU rivuga kandi ko ribaye rya gatatu abantu bakorera ONU banyuruzwa n'imigwi yabitwaje ibigwanisho mu kiringo cy'amezi 6 aheze. Mu ntango z'uku kwezi kwa kane abandi bakozi ba ONU barafashwe n'imigwi itavuga rumwe na leta mu karere kico kabaye ico gitero cabaye ejo ku munsi wa gatatu ariko bahava bararekugwa abo bahavuye barekugwa ariko abandi bakozi ba ONU babiri baranyirujwe baricwa muri uku kwezi mu ntara ya Unity.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntirafata icyemezo ku masezerano ya nuclear na Irani. Ni ministri w'ingabo za Amerika Jim Mattis wabibwiye komite ya Sena ishinzwe ibya gisirikari uyu munsi hano i Washington. Mattis yasobanuye ko barimo barebera hamwe n'inshuti zabo n'inshuti za Amerika rero zo mu Burayi niba aya masezerano akwiye kugororwa. Perezida wa Amerika Donald Trump ahora avuga ko aya masezerano ari ishyano, arateganya gufata icyemezo cyo kuyagumamo cyangwa kuyavamo ku itariki ya 12 y'ukwezi gutaha kwa gatanu. Abanyaburayi ntibemeranywa na Perezida Trump kuri aya masezerano. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasabye Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika imitwe yombi iteraniye hamwe gukora ibishoboka byose kugira ngo Amerika igume muri aya masezerano na Irani. Nyuma ye ministri w'intebe w'Ubudage Angela Merkel nawe azaza mu ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe hano i Washington ejo kuwa gatanu kubiganiraho na President Trump. Merkel yarahirutse kandi ino i Washington mu kwezi kwa gatatu gushize.
Inyuma y'urugendo rwiwe mu gihugu cya Ethiopia, umuyobozi mukuru w'ibiro bya ONU bijejwe agateka kazi na muntu ku isi avuga ko hari icyizere kirimo amakenga make ku bijyanye n'agateka ka muntu muri icyo gihugu. Zaid Raid al-Hussein yabivuze mu gihe haciye ukwezi kumwe Ethiopia itoye umushikiranganji mukuru mushasha Abiy Ahmed. Uyu mutegetsi mushasha wa Ethiopia yemeza ko hagiye kuba ihinduka ry'ibitari bike mu gihugu. Mu ijambo Zaid Raad al-Hussein yashikirije kuri uno munsi wa kane, yavuze ko yaronse akaryo ko kugendera intara ya Oromia yaranzwemo n'imyirekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwari buhari mu minsi yahera. Zaid yarongeye abonana n'abanyororo baheruka kugirwa imbabazi n'ubutegetsi buheruka. Zaid yavuze ko yumvise akamo gasaba ko Ethiopia yokugwa ku rutonde rw'ibihugu biri mu bihe by'umutekano muke, agasaba ko akumva kandi nakamo gasaba ko hokogigwa ifungwa ry'umunyororo hamwe no kohoba ibiganiro bigizwe n'impande zose. Akavuga ko ibyo byose yabishikirije umutegetsi mushasha wa Ethiopia.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com ndetse no kuri Facebook VOA radio yacu, naho mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda mu murenge wa Rusororo mu kagari ka Kabuga ya mbere mu karere ka Gasabo batahuye ibyobo bine bitari bizwi byajugunywemo imirambo y'abatutsi mu gihe cya genocide. Asumita Kaboyi araduha neza inkuru.
Mu mujyi wa Kabuga ijwi rya Amerika ryahageze ku mugoroba wo kuri uyu wa kane, abari mu bikorwa byo gucukura ndetse na perezida wa Ibuka babwira ijwi rya Amerika ko bamaze gutaburura imibiri y'abantu irenga 300. Ibyobo biri aho mu mujyi wa Kabuga bigera kuri 4 byose bajugunywemo abatutsi babaga bamaze kwicwa baturutse hirya no hino mu nkengero za Kabuga. Ibyo byobo bivugwa ko interahamwe zari zarabibatije izina rya CND. Umuyobozi wa Ibuka mu karere ka Gasabo Bwana Kagambire Theogene yasobanuye uko bamenye ayo makuru.
Mu gikari cy'umuntu cyagaragajwe n'umuntu wari uhacumbitse wari gise muri uwo mwobo bavuye koga muri dushe mu gikari. Bavuze bati hano hashobora kuba hari umwobo munini. Nibwo twaje uwo mwobo wa mbere turawubona, ariwo twakuyemo abantu 156 tutabariyemo abana tutabashije kubara. Hari bariyeri ikomeye yategerwagaho abantu bava mu gice cya Rwamagana mu Yumbu hakurya aho za Gikoro na Gikomero. Nta muntu n'umwe wayirengaga cyangwa aturutse i Kigali.
Umaze kubona abantu bangana gute?
Ni abantu bageze muri 360 na ariko umuntu umwenda yahunganya aba wambaye. Aho rero niho abantu bamenya ababo. Ni ukuvuga ngo ni imyobo bacukuye muri 92 bitegura iki gikorwa cya jenoside. Barangije bubakiraho bakoramo imisarane. Tubanza rero kudaha umusarane tukagera ku butaka bwo hasi bahe babatsindagiyeho n'amabuye twarangiza kudaha umusarane tugakuramo ibyuma by'imodoka twamara gukora ibyuma by'imodoka tukagera ku butaka twava ku butaka tukagera ku mibiri.
Abo bantu bose barimo gutabururwa bari mu rugo rwahoze yitwa Murihano Pirato yagurishije iyo nzu ariko hakaba hari hatuye abakodesha. Nubwo imirimo irimbanije mu gushaka imibiri iri muri ibyo byobo ni birebire cyane ku buryo bari muri ako kazi bavuga ko hasi harimo gazi ituma bari mu kazi babura umwuka ku buryo ibikorwa byahariwe abantu basanzwe bazobereye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Umuyobozi w'akagari ka Kabuga ya mbere Madamu Marita Niyonzima agaya cyane abaturage bari basanzwe batuye hari ibyo byobo uburyo bahisha amakuru kugeza ubwo hashize imyaka 24 abantu batarashyingurwa mu cyubahiro.
Kubijyanye no kuri CNDho rero navuga ko ari ubugome, ni ubugome bw'abantu bari bahaturiye ko n'ubu hari abantu impande zaho z'ibyo byobo bakihatuye. Abo bose rero biragaragara ko bahisha amakuru inzego zibishinzwe nyine ziriho zirabikurikirana. Imibanire yari myiza nibyo koko, ariko nyine namwe nk'uko mubibona murabona ko birababaje kubona umuntu ari ahantu hakaba hamaze imyaka 24 yaracecetse yarahisha amakuru biba bibabaje. Nta kuntu umuntu wacitse ku icumu yareka kubabara.
Agiye gushyira icyumweru abaturage biganjemo abacitse ku icumu bazindukira muri ibyo bikorwa. Benshi bavuga nyine ijwi rya Amerika bemeza ko badateze kurambirwa, bavuga ko bazavaho ari uko ababo bose bakuwe muri ibyo byobo bagashyingurwa mu cyubahiro.
Kuva mbese icyunamo cyatangira turaza hano, ahubwo ni jenoside yatangiye 1994 ubirebye ni jenoside. Kuko ibi bintu byawereye imyaka 24 tuturiye duturi aho ngaho tumeze neza, ariko ukabureye ibi ngibi bitangiye kudusaza ubu ntibutangiye jenoside 1994. Ubu ndashaka kubwira ngo kuva mu gitondo kugeze izi sanaye ntabwo sindagira mu rugo. Buri munsi. Ubu none imyenda iri hariya ntabwo ushobora kwisobanura ngo harimo imyenda y'umwana wanjye, harimo imyenda y'umuvandimwe wanjye. Ndakubwiye ngo abantu hose hano bahise ngo CND isi yose rahahuriye. Waturukaga i Masaka yagwagaga, waturukaga ku Mungu yagwaga, waturukaga Iruhanga yagwaga, waturukaga Rusororo yagwaga. Urumva ko ni jenoside ikomeye.
Abantu bari baturi ibyo byobo bigaragara ko bahisha amakuru batangiye gukurikiranwa n'inzego z'ubuyobozi ngo bazabazwe iby'ayo makuru mabi bahishiriye, kandi baragiye babona uburyo bwinshi bwo kubivuga mu gihe cy'inkiko Gacaca. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumtura kozereka Eric bagira ubusa akwakire. We yakurikiye imihango yo gusezera ku murambo wa nyakwigendera Donat Mukunzi. Inzego rero zose zirebana n'iby'ubutabera zari muri uwo muhango. Maitre Mukunzi yapfuye mu ntangiriro z'iki cyumweru aguye muri kasho ya polisi y'igihugu. Umunyamakuru wacu rero Eric bagira ubusa nk'uko amaze kubibabwira mu kanya yakurikiye imihango y'ishyingura, tumutega amatwi.
Bavandimwe, bagenzi banjye mugize urwego rw'ubucamanza, babyeyi, inshuti z'umuryango wa nyakwigendera, mbanje kubasuhuza kandi mbihanganisha kubw'ibyago byo kubura inshuti umuvandimwe umwe mu bo twafatanyaga mu mirimo yo gutanga ubutabera watuvuyemo.
Umucamanza mu rukiko rw'ikirenga arihanganisha abagize umuryango wa Maitre Donat Mukunzi nabo bari bahuriye mu kazi k'ubutabera mu muhango wo kumusezeraho. Imihango yo gusezera kuri Maitre Donat Mukunzi yatangiriye mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Mu rukiko rw'ikirenga ni umuhango witabiriwe kuruta n'abanyamategeko bagenzi be bari bahuje umwuga, abacamanza, ubushinjacyaha n'abagize umuryango we. Ni umuhango wamaze igihe gito. Mu bafashe ijambo babimburiwe na Maitre Julien Kavaruganda uhagarariye urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko, bose bahurije ku kuba barababajwe n'urupfu rutunguranye rwa Maitre Donat Mukunzi wigeze kunganiraho Bwana Leon Mugesera mu manza za jenoside. Bavuze ko uretse no kuba Maitre Mukunzi yarakoranaga umurava akazi ke ngo yari umujyanama mwiza n'ibindi. Bwana Eric Nkwaya wari uhagarariye urwego rw'ubushinjacyaha muri uyu muhango yavuze ko Maitre Mukunzi yafashije urwego rw'ubushinjacyaha mu manza za jenoside mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda yarusha muri Tanzania. Asaba gukomeza gushyira hamwe ku banyamategeko ngo bazibe icyuho asize mu rwego rw'ubutabera,
cyane cyane igihe yakoraga nka enquêteur mu manza z'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha u Rwanda rwakoreraga Arusha. Maitre Donat yakoranye n'ubushinjacyaha cyane muri uru rwego. Ubushinjacyaha kandi buremeza neza ko bubuze umunyamategeko wari umaze kugira experience ihagije imyaka irenga 10 muri aka kazi k'ubutabera. Burasaba rero kwiyegeranya cyane cyane urugo rw'avoka kugira ngo hazibwe icyuho adusigiye.
Umucamanza mu rukiko rw'ikirenga waruhagarariye umuhango nawe yavuze ko ubutabera bw'u Rwanda bubuza umuntu w'ingirakamaro warufite ubunararibonye, maze akomeza yihanganisha bari aho, anatangaza ko imirimo ye yo kunganira mu nkiko irangiye burundu.
Twese dufatanye kumusabira kugira ngo Imana imuhe iruhuko ridashira. Kubw'izo mpamvu kandi tukaba dutangaje ku mugaragaro ko Maitre Mutunzi Donat asoje burundu imirimo ye yo kunganira abantu mu mategeko. Imana imuhe iruhuko ridashira.
Ku itariki ya 23 z'uku kwezi kwa kane nibwo hamenyekanye inkuru y'urupfu rwa Maitre Donat Mutunzi wigeze kunganira Bwana Mugesera burana ibyaha bya Jenoside. Mu kiganiro Ijwi rya Amerika yagiranye na Madame Valentine ugira impuhwe ku wa mbere atubwira ku rupfu rw'umugabo we, yatubwiye ko yarumenye saa 3 z'igitondo kuri uwo wa mbere. Madame ugira impuhwe yavuze ko mu buryo butunguranye yahamagawe na telefone ya station ya polisi Ndera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, bamumenyesha ko umugabo we yiyahuye. Madamu Girimpuhwe yatubwiye ko yari amaze iminsi 10 atabona umugabo we kandi ko atarazi naho yaraherereye. Yavuze ko yari yabuze ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa kana kimara kuvana abana be kwa muganga. Yatubwiye ko akimara kubura umugabo we yagejeje mu bugenzacyaha ikirego asaba kumufasha gushakisha umugabo we. Yavuze ko kuwa gatanu tariki ya 16 z'uku kwezi kwa kane isaha ya saa 6 aribwo yaherukaga kuvugana n'umugabo we kuri telefone.
Yaheruka kuvugana nawe bwa nyuma kwa gatanu saa 6.
Kuwa gatanu
w'iki 16 saa 6.
Niba mbumva neza ntago mwari muza aho aherereye. Umuvugizi w'urwego rushinzwe iperereza atangariza ikinyamakuru igihe iby'uru rupfu rwa Maitre Donat Mutunzi rwakomeje guteza urujijo, yavuze ko yimanitse ari muri kasho ya polisi. Modeste Mbabazi yagize ati, twabyumvise twamenye ko ari umufungwa wafashwe mu ijoro ryo ku itariki ya 19 zishyira kuri 20 z'uku kwezi aregwa ibyaha by'urukozasoni bikoreshejwe ingufu. Mu gihe bari bakimukurikirana mu gitondo batubwiye ko yimanitse ari muri kasho. Icyo gihe Mbabazi yasobanuriye igihe ko yiyahuye akoresheje kuvurira cyangwa se umwenda wo kwiyorosa. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPT wose Badege nawe yatangarije igihe ko nk'abandi bafungwa Maitre Mutunzi yasurwaga n'umugore we akanamugemurira. CP Badege yongeyeho ko mu cyumba Maitre Mutunzi yarafungiwemo hagaragayemo amacupa abiri y'inzoga ya Skol, ngo bigaragara ko yari yarayanyoye ndetse ngo icupa rimwe yari yarikubise ku kintu akarikatisha ishuka bikekwa ko yiyahuje. Aho bamuherekezaga bamwe mu banyamategeko twaganiriye biracyabagoye kumva ibisobanuro ku rupfu rwa mugenzi wabo. Umwe utashatse kwigaragaza ku mpamvu z'umutekano we mu mvugo yabanjirijwe no guhigima yagize ati hari ibitumvikana. Kwiyahura bisaba ibintu byinshi byongeye muri kasho ya polisi birimo plafo. Ati biragoye ariko ibivugwa byagombye kuba bitabwirwa abanyamategeko basobanukiwe. Mu ijambo ry'icyongereza ati we are not stupid, bisobanuye ngo ntituri ibicucu. Kugeza ubu haracyakorwa iperereza kuri uru rupfu. Batimara kuvana umurambo ku rukiko rw'ikirenga bakomereje aho yaratuye urusororo mu mujyi wa Kigali kumusezeraho, nyuma bajya kumushyingurikira mu ruzi mu karere ka Gatsibo. Maitre Mutunzi yaramaze imyaka 14 mu mirimo y'ubutabera, yaramaze kandi imyaka 11 mu rugaga rw'abunganira abandi mu nkiko, asize abana 5 n'umugore. Urujijo rukomeje kuzamuka ku rupfu rwe rurashingira ku kuba umuryango uvuga ko warumaze iminsi 10 waramubuze kandi warasabye ubufasha mu kumushakisha, rugashingira kandi ku kutamenya inkomoko y'ibyo bivuga ko yakoresheje yiyahura n'ibindi. Eric Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turagushimiye cyane Eric Bagira Ubusa kuri iyo nkuru. Mu Burundi naho ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu FEDH Murantunga ryasohoye icyegeranyo kuri uyu wa kane rimenyesha ko amatora ya kamarampaka yimirije ku itariki ya 17 z'ukwezi kuza ashobora kubangamira amahoro mu Burundi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Eloge buri Kaneza.
Muri ico cegeranyo ishirahamwe FIDH ifise icicari pari mu Bufaransa ritangura ryibutsa ko ku itariki ya 17 ukwezi kwa gatanu kuza hazoba amatora ya kamarampaka mu Burundi agamije guhinyanyura ibwirizwa nshingiro. Iyo kamarampaka iryo shirahamwe ryemeza ko ifise umukenyuro wo kwipanga mu vya politike, kuko ishobora kuzotuma Perezida Nkurunziza aguma ku butegetsi gushika mu mwaka w'2034. FIDH na rigiteka ry'abarundi basanzwe bakorana bahamagarira abagize umugwi wagateka kazina muntu w'umwe bwa Afrika ubakoraniye muri Mauritania gushira mu ngiro ibikorwa biboneka kandi vuba bwango mu kwiyamiriza hinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro bavuga ko ridahurijwe ko na bose no gukinga mabi ashobora gukorerwa abasivile. Ayo mashirahamwe hasaba uwo mugwi ahanini kwiyamiriza ku mugaragaro uwo mugambi n'ayandi mabi akorwa, hamwe no kwitura inzego za politike z'umuryango w'umwe bwa Afrika kugira ngo ziuhagarike. Ayo mashirahamwe yibutsa ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza ariko atwara ikiringo cyateye impari kuva mu mwaka wa 2015 bituma abantu amajana bicwa na ibihumbi n'ibihumbi barahunga igihugu. Abandanya avuga ko umugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro uje guhamba amasezerano y'amahoro no kunywanisha Abarundi ya Arusha yasinywe mu mwaka wa 2000 yatumye hagarara intambara zari zimaze imyaka irenga 10 agarukana umwumvikano n'amahoro mu kibano cy'Abarundi gutyo haba intwaro ya demokarasi ishingiye kukubahiriza amategeko. Kuva mu ntango z'umwaka gushika ku itariki ya 15 ukwezi honyene, rigiteka rimenyesha ko ryaharuye abantu bagandaguwe 86, 18 banyurujwe, 77 bahohotewe, n'amajana 5 na 26 bahagaritswe bidaciye mu mategeko. FDH na rigiteka yemeza ko kuva mu ntango z'umwaka yagiye abona mabi yafatiye ku matora ya kamarampaka akorwa n'abategetsi hamwe n'inzego z'umutekano. Ayo mashirahamwe yemanga ko abantu bikekwa kwiyamiriza iyo kamarampaka bamwe bishwe abandi baranyuruzwa mu gihe hari abandi bahagaritswe canke naho bagirwa kwiterabwoba hatibagiwe abanyurujwe n'abakubiswe. Abarongoye ayo mashirahamwe basigura ko bafise ubwoba ko kamarampaka ishobora gukurikirwa n'ubugizi bwa nabi butari buke. Bavuga kuko ibintu vyifashe ubu ayo matora akozwe ku gisure kandi yadahumuriza bose na rya umugwiseni ujere gutunganya amatora mu Burundi wiyamirizwa bikomeye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi namwe mu mashirahamwe yigenga. Muri iki kiringo ayo mashirahamwe asigura ko atawuzi neza inyifato canke ingendo izoheza ngo ifatwe n'abagwanya ubutegetsi na cane cane imigwi yitwaje ibirwanisho. Yongera ko kandi kwitegeko rishasha mpanavyaha riherutse kwemezwa n'inama nshinga mateka rije nk'indi ngingo y'ukunumya gucecekesha gutera ubwoba no gucinyiza abatabona ibintu kumwe n'ubutegetsi. Iryo tegeko mu bishasha rifise riha uburenganzira inzego z'umutekano gusaka abantu no mu gihe cy'ijoro atanu umutahe umushikiriza amanza zitwaje. Ayo mashirahamwe asaba ubumwe bwa Afrika kurunga ikindorerezi z'abasirikare n'abajejwe agateka kazi na muntu mu Burundi nk'uko abakuru b'ibihugu b'uwo muryango bavyumvikanye mu kwezi kwa mbere mu 2016 gufatira ingingo abantu n'imigwi ibikorwa byabo bituma amabi yongerekana gukura u Burundi mu kanama k'amahoro n'umutekano k'umwe bwa Afrika hamwe no gufata ingingo zo gucungera irungikwa ry'abasirikare b'Abarundi mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bihugu bya Afrika. Hagati muri uku kwezi ishirahamwe Human Rights Watch naryo nyene ryari ryasohoye icegeranyo ryerekana amakenga ku bantu bahagarikwa bikekwa kugwanya umugambi wa kamarampaka. Cyanse Ntayiraja umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu yabwiye Ijwi rya Amerika kuba mwitwararika utagira ishingiro.
Nivyo hari abashobora gusanga bafite imishadana ya politiki bashobora gushika hirya canke hino no hino, ariko ntitwaba tubifatanya n'uwo mugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro haravyitwaza. Hanyuma kandi inkozi zibi zifatwa ni nyinshi, wogenda mu busho no mu nyuma yaho hari kuba barenga 2500 wasanga abandi benshi bamaze gufatwa kubera amakosa. Ikibazo nuko gusa hariho bamwe bamwe bagize amakosa kugira barondere ingene barekurwa bashobora bakwita abafungwa ba politiki bakitira imigambwe canke abigeye kuri kurabivuga. Suko bimeze rero twebwe mu ntwara tuvuga tuti uwo muntu wese afashwe agafungwa nuko akurikizwa amategeko ntihagire uburenganyo. Uwo yararenganijwe ubutungane burahari kugira ngo bukore. Nta mugambi canke isekeza muri Leta y'u Burundi buhari bwugutoteza ubucanke uriya ngo nuko yiyumvira uko canke kuriya, ukaba nkako n'ibibashinga bya u Burundi riratomoye irabibuza. Icyo gituma tuvuga tuti mu mizo y'Abarundi yaba yarahohotewe ubutungane buruguruye kugira ngo ukuri kumenyekane.
Ikicegeranyo cya FDH na rigiteka gisohotse mu gihe kuri iyi tariki ya 26 ukwezi kwa kane Uburundi bwinjiye mu mwaka ugira kane w'injyane za politike zaturutse ku mpari zatewe n'icyemezo cy'umugambwe CNDD-FDD duri ku butegetsi cyo gutanga Perezida Nkurunziza mu mwaka wa 2015 kugira ngo yitoreze ikindi kiringo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi namwe mu mashirahamwe yigenga baraciyamirije n'ubu bakiriko bavuga ko gihonyanga amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro. Eroje uri kaneza Nairobi Ijwi rya Amerika.
Eroje uri kaneza turagushimiye. Kuri uyu wa kane igihugu cya Tanzania cyahimbaje imyaka 54 iheze cikukiye. Abatavuga rumwe na leta bari bashatse kugira imyirekano yamara ntivyakunze kuko bate ubwoba n'igipolisi mu gihugu cyose. Bya Claverne yo nkuru arabidushikiriza.
Hari tariki 26 z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe 1964 aho igihugu cya Tanganyika ciyunga n'igihugu cya Zanzibar maze bicika igihugu kimwe citwa Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania. Kuva ico gihe Zanzibar cabaye nk'izinga ryegamiye igihugu cya Tanzania. Iryo zinga rifise umukuru w'igihugu atogwa n'abanyazanzibar ariko arenganya imbibe z'iryo zinga aba nk'icegera cha perezida wa Tanzania. Imbere y'iyo tariki Tanganyika yari yaronse ubwigenge mu mwaka w'igihumbi amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe co kimwe na Zanzibar mu mwaka w'igihumbi amajana icenda na mirongo itandatu na gatatu. Uko kwikukira kwatanzwe n'Ubwongereza. Itariki yo kwiyunga izwi nka Uhuru Day ni itariki yubahirizwa cyane mu gihugu cya Tanzania. Ibikorwa nka byose birahagarara kiretse kwa muganga gusa, naho nyene hakarangurwa ibikorwa bibaye abaye. Abanyatanzania bavuga ko itariki nk'iyo ari igihe cyo kwibuka ibyashitswe ko n'umukuru w'igihugu wa mbere afatwa nka segihugu mwarimu Julius Nyerere. Kuri uyu wa kane ibirori ku rwego rw'igihugu byatewe iteka n'umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli mu gisagara cya Dodoma, umugwa mukuru wa politike w'ico gihugu. Aho niho abatavuga rumwe na leta bahurikiye mu mugambwe Chadema bari batangaje ko bagirira imyerekano. Bari bavuze ko biyamiriza intwaro bita ko ari agacenyezo n'agahotoro. Bavuga ko abanywanyi babo bamwe bicwa abandi bagafungwa bazira ko batemera ubutegetsi buhari. Igipolisi cari kimaze imyese cameze magabo kigira imyimenyerezo mu bisagara bitari bike byo guhasha uwo wese yohirahira kaja muri iyo myerekano. Ubutwari igipolisi mu gisagara cha Dodoma yarabihanikirije yivuye inyuma.
Abo wanaofikiria kuandamana watapata tabu sana, nasema watapata tabu sana.
Abo biyumvira kugira imyerekano bazogira ingorane. Ndabivuze ko bazogira ingorane zikomeye, bazobona yimbwa yaboneye ku mugezi. Kubera ivyo ndabagabishije uwo wese yibaza ko azozaha Dodoma yiyumvira kugira imyerekano. Igihugu cacu ntawe gifise ho gukorera ivyo bikorwa bigayitse. Dufise umwanya n'ibibanza byo gukoreramo akazi hamwe na kwiryohera mu birori bitandukanye, gusa apana ho gukorera imyerekano i Dodoma.
Nafasi ya kufanya kazi, nafasi ya gusherekea, hatuna nafasi ya kuandamana mkoa wa Dodoma.
Munango z'iyindwi yarusha intarizwi nkigwiriyemo abanywanyi bo mugambwe Chadema utavuga rumwe na leta. Igipolisi cyafashe abantu indwi cemeje ko bariko bategura iyo myerekano. Uyu munsi kwa kane mu gatondo mu mabarabara yarusha ntakakacira uretse imodokari z'igipolisi, biboneka ko bari barikanuye. Igipolisi cemeje ko citeguriye gukingira umutekano w'abantu n'ivyabo ijoro n'umurango. I Dar es Salaam ku mugwa mukuru igipolisi camenyesheje ko cataye muri yompi abantu icenda bariko biteguriye kugira iyo myerekano. Mu gihugu cose iriwe agacarere kadasanzwe, abantu batinya ko bohava bagirizwa iyo myerekano. Mu gisagara ca Dodoma umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli yemeje ko igihugu cose gitekanye. Yahamagariye nyabuna abanyagihugu kwijukira ibikorwa vy'iterambere. Yanahaye ikigongwe abanyororo barenga ibihumbi bitatu n'amajana atatu bahora bafungiwe ibyaha bito bito, abandi nabo bagabanirijwe ibihano. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Ibiganiro byacu bikomeje ku musozo, ariko mbere yaho reka tubabwire incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi twabashikirije. Twababwiye yuko umukuru w'igihugu cya Korea y'Epfo Moon Jae-in yiteguye kubonana na mugenzi we w'igihugu cya Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Uwo mubonano w'imbonekarimwe uzoba ejo ku munsi wa gatanu ku mupaka uhuza ivyo bihugu.
Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje ministre w'ububanyi n'amahanga mushya Mike Pompeo. Mike Pompeo asimbuye Rex Tillerson President Trump yirukanye ku mirimo ye mu kwezi gushize. Kugeza ubu Pompeo yayoboraga ikigo cy'ubutasi CIA.
Kurono musu wakane mu gihugu cha Sudani yepfo kimaze igihe kisinzikajwe n'intambara, ishyiramo mpuzamakungu ONU itangaza ko abakozi bayo 10 muri ico gihugu babuzwe amarengero yabo. Ivyo bibaye inyuma yaho hari haheze imisi mike uwundi mugwi w'abakozi ba ONU banyurujwe n'imigwi yabitwaje ibigwanisho.
Ejo Ministre w'intebe w'Ubudage Angela Merkel azaza hano i Washington mu rugendo rw'akazi rw'umunsi umwe gusa, hanyuma ahita asubira mu Budage nyine. Aje rero nyuma ya president w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Bombi kimwe mu bibagenza ni ukwinginga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo igume mu masezerano na Irani, amasezerano yo kubuza Irani kugira intwaro kirimbuzi.
aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye bagenzi mwese muduteza amatwi turabashimiye muri studio gatanu Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamilindi turabashimiye rwose umugoroba mwiza murakarama.